Ndashimiye ko mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu rundi muri kumyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru kuno mugoroba mbwiye gushikirizwa na Joe Diane Nininahazwe. Intara ya Bubanza iri mu burengero bw'Uburundi ivugwamo ikibazo cy'abana bahebeshwa amashuri no gutwara inda bataragira abarenga 400 nibo bamaze kumenyekana ko bahebye amashuri mu kiringo cy'amezi atatu.
Ano muntari wacu umurindo wo kwibaruka atari muto ugasanga rero nk'umuvyi afise abana 4-5 aciye ahitamo guhegukura yo 3 canke 2 kugira abandi ko bubandanya biga.
Aba ni bamwe mu bavyeyi bo mu ntara ya Bubanza mu gihugu c'u Burundi mu yagezeho hirya no kw'isi abahitanywe na nyamugigima muri Siriya na Turukiya barenze 244 naho mu Bufaransa hiriwe imyerekano isaba impinduka y'imyaka yo kuja mu zabukuru. Idonido ni mukanyisase. Ivyizere vy'uko hari abo baba gihemuka inyuma y'imisi babomokewe ko n'inyubakwa zasenyuwe na nyamugigima yumvikanye muri Siriya na Turukiya ku munsi wa mbere w'inondwi bitera bigabanuka, abanyuma barokowe ejo kwa gatanu barabo mu ntara yitwa Hataye iri mu majepfo ya Turukiya. Bari barimwo umuvyeyi n'umwana we w'amezi 6. Ibitigiri bitangwa n'abategetsi bo muri Siriya na Turukiya muri rusange ivyerekana ko abamaze kumenyekana ko bahitanywe n'iyo nyamugigima barenze 244 inyamugigima gima niyo ya mbere hitanye benshi ku isi yose kuva mu 2011 ije ikurikira hitanye muri uwo mwaka 2011 ababa 200 bo mu Buyapani. Abanyagihugu muri Turukiya bagiriza leta yabo ko yakweza amaguru mu kubatabara. Ku nshuro ya mbere president w'ico gihugu Recep Tayyip Erdogan yemaze ko vyukuri abatabara batevye yavyemangiye mu ntara yitwa Adiyam yari yagendeye ejo kwa gatanu. Yagize ati naho twarungitse abantu benshi gutabara ibikorwa vy'ubutabazi ntibiriko birihuta nk'uko twavyifuza. Ku ruhande rwa Siriya president w'ico gihugu ntarashika mu bibanza vyasinzikaje n'iyo nyamugigima na n'ijambo rihumuriza abanyagihugu arashikiriza ejo kwa gatanu. Ariko ku nshuro ya mbere be na madamu biwe baragendeye ibitaro birimwo abarokotse. Mu gihugu c'Ufaransa naho ibice bitandukanye vy'ico gihugu vyazindukiyemwo imyerekano y'abasaba ko imyaka yo kuja mu buruhuko bw'izabukuru ivanwa ku 62 igashirwa ku 64. Abashinga amateka b'Ufaransa batanguye kwiga ku itegeko ry'izo mpinduka muri nondwi. Prezida w'ico gihugu Emmanuel Macron arashigikiye ko imyaka yo kuja mu zabukuru iva ku 62 ikaja ku 64. Bamwe mu batavuga rumwe nawe yamarabo bashaka ahubwo ko iyo myaka iva kuri 62 ikaja kuri 60. Ano makuru abageze hirya no ku isi mushobora kandi kuyumva kuri izi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Inyuma yaho mu ruzi rwa Rusizi ku ruhande rw'u Burundi hatowe ibiziga 22 kuva mu kwezi kwa 12 umwaka uheze. Abanyekongo baba mu kibaya cya Rusizi bavuga ko atabantu babuze. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo atubwira ibindi kuri ino nkuru.
Nyuma yawe mwe mu baturage bo mu ntara ya Kibitoki iri mu burengerazuba bw'u Burundi batangarije yuko bamaze iminsi batoragura ibiziga mu nkengero z'uruzi rwa Rusizi runyura mu Burundi na Kongo ndetse no mu Rwanda. Ijwi rya Amerika ryagendere bimwe mu bice byo mu kibaya cya Rusizi ku ruhande rwa Kongo nkasange mutarure bwegerana gatogota ndetse na Ruvungi bihana urubini ntara ya Kibitoki. Maze tuganira na bamwe mu baturage bakoreye imirimo yabo ku ruzi rwa Rusizi. Mutebutsi Patrick ni umuturage wo kubwegera akorera imirimo y'ubworozi kuri uruzi rwa Rusizi ahitwa mu Isango na Kigazura. Avuga ko nta mirambo barabonaho birirwa kuri urwo ruzi.
Kabari imigumbugumbu babonye ingogo z'ibitoki zitwarwa na Rusizi yuzuye. Ariko ntibabeshe ngo nayo biva Kongo, nta biva Kongo. Kuko inyura mu Rusizi twese ruri hagati twatwarayibonye. Mu gihe tutayibonye ntacyo twoshinja ngo tubihamye ngo yarabone ngo hanyuze imirambo kandi ntayo twabonye.
Kandi muragira ku Rusizi buri gihe.
Buri gihe inka niho zinywa buri munsi waremwe n'Imana. Nta munsi rirenga inka zitanywa Rusizi. Ariko nta murambo turumva ngo watambutse mu mazi. Kaba mwakushize. Niho havuze abantu babiri bishwe n'amazi.
Byamungu Etienne wekorera imirimo y'ubuhinzi ku nkengero za Rusizi ahitwa Katogota
Murusizi oya ye mirambo sindabumenya ko ntayirabona sindaga kuti ngo mazuhinga ndabunya mirambo atondabona
ibyo abaturage bo mu rugombo no muci bitoke bavuga ko hari mirambo babona mwe murayibona
oya ntaturabona gusanga nyine inatambuka ko mugo igatamu tumaze kuhava cyane ugasanga nyine irengana ku ngambo y'i Burundi yakunga mu rugombo ntayo
aha muri iki kibaya cya Rusizi akunda kuvuga ishimutwa ry'abantu bagacunguzwa amafaranga ndetse akavugwa n'impfu z'abantu bitwa n'abantu bitwaje bigwanisha abatuye iki kibaya bahakana yuko nta bantu babo bitwa bakajugunya mu ruzi rwa Rusizi nije imbere Richard n'umwami mu kibaya cya Rusizi yabwiye ijwi rya Amerika yuko amakuru y'imirambo abaturage mu kibitoke bamaze iminsi batoragura mu Rusizi ibo ntayo barabona ku ruhande rwa Congo
kwebwe mu bice dutwara hano muri cheferie ya Plaine de la Rusizi nta kizigana kimwe tumaze kubona cyanke se abaturage bamaze kutubwira ngo babonye kiziga ahantu runaka ku ruhande cyanka se mu ruzi rwa Rusizi nta munsi numwe abaturage baje kutubwira ngo hari ico babonye hari nta mujyango numwe maze kutubwira waje kutubwira ngo wabuze umuntu swatse ngo yatwawe n'uruzi
gusa n'ubwo biruko bamwe mu barundi bari gusaba ubuhungiro muri Congo atwasanze mu nkambi y'agateganyo yasanje bemeza yuko hari bagenzi babo baguye muri Rusizi baje gushaka ubuhungiro muri iki gihugu byo kusengya Anita twamusanze muri Sange yavuye mu ntara ya Bubanza ari gusaba ubuhungiro yemeza yuko bagenzi be bari kumwe batwawe na Rusizi
njewe nkajewe abo twazananye twari bane twarokotse turi babiri bandi babiri baratwawe
n'uruzi
mu Rusizi
waje gyari
Cheo, ndamadzini.
Barat kwa warabi woni?
Babiri barat kwa hawe. Ya maroba mazikutu kwa gumba hafi. Tina hakuundi ni muihanga ni ama barasuri ni barabugira imigyango ya hawe.
Abo barat kwa hawe na umu ye komini?
Abat kwa hawe. Umanu wa mga senyi, unini wa mga kwe. Umanu wa wanzo unini wa mchibitoki.
Munguru ya tambuze kujiku jia Amerika kuru yu wakabiri. Buramatari w'intara y'ikibitoki Karemu Bizoza yavuze yuko abatogwa bashobora kuba ari abanyagihugu baturuka mu bihugu bya Congo cyangwa mu Rwanda bihano rubi no Burundi kuruzi rwa Rusizi
Rwanda dufise ibihugu biri turi kumwe naga kandi byose bikora kuri Rusizi nuwo twagwa canka kicwa n'ikindi gihugu bagatereramo bavuga no mucibitoki kimenyamenya nuko atahumuza sanga bene igihugu ko ridonga kwa buze umuntu wacu kubera ko ari uruzi n'uruzi runini hacakwa no gukaroga muri izo bindi bihugu agatwagwa umwe kigitega gitowe n'abanye cibitoki ariko harapfa
usibye aba baturage mu kibitoki bavuga yuko batoragura ibiziga mu ruzi rwa Rusizi mu myaka ishize ubwo imipaka y'u Burundi yari ifunzwe kubera COVID-19 imwe mu miryango y'abakongomani yavugaga yuko iburira abantu bayo mu ruzi rwa Rusizi bagerageza kwambuka mu gihugu cy'u Burundi Vedase Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
mu gice cya mbere cyonyine cy'umwaka w'ishuri wa 2022 ushiro wa 2023 abanyeshuri mu mashuri y'intango nayisumbuye barenga 400 ni bamaze guheba ishuri mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi ubuyobozi bujejwe indero buvuga ko ubukene bwo mu miryango n'imbanyi zitifujwe biri mu bituma nyamukuru byo guheba ishuri mugenzi wacu Eloge Wirikaneza atubwire ku muriri wino nkuru
abavyeyi batari bake mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi bemeza ko abana benshi bo mu ure y'intango nayisumbuye baheba kubera ubukene buri muryango butuma bataronka imfungurwa zihagije Edisa Kabibi n'umukenyezi yaganiriye n'ijwi rya Amerika aturuka muri komine Gihanga
turasembe bace make turasumira umuryango kararira nawe nk'abanyeshuri bobo baraho bagenda kushuri cyangwa bagasiba kukubera inzara barara ubusa ariko mashuri babakabura naho batabakaburira
umutama w'umusangwa butaka w'imyaka 65 navuga ko bigera kubatwa bikunyuka
n'ubwoko turi kumwe bw'abahutu n'abatuci mwese tumerewe nabi no kuvuga ubukene buraturembeze kubaho nabi ukurya nabi abana b'ishuri barataye amashuri no kuvuga bipanye twebwe ubwoko babasangwa butaka burya twebwe turi ubwoko tubabaye gose abana babatwa bagira baheba amashuri ku bwinshi abanyeshuri 989 abana babatwa n'abahutu n'abatuci bamaze guheba wabagize mu ijana Imana nitugaburira nkavuga kwinyoni twebwe n'ubwoko bw'abasangwa butaka niko tubayeho
Claude Badugaritse umuyobozi w'indero mu ntara ya Bubanza yemeza ko muri iki gice cya mbere cyonyine abana barenga 400 bamaze guheba ishure agira katubwira imvo nyamukuru z'ibituma
mu ishure shingiro hahebye abana bagera ku 3938 inyuma ya ishure shingiro naho abana 185 bose hamwe hakaba hahebye muri iki gice cya mbere abana bangana n'ibihumbi 4 amajana na mirongo ibiri na batatu. Ibyo babituma abo bana baheba amashuri ahanini kize ubwa mbere ni kijyanye n'ubukene mu miryango. Akaba hariho n'abandi baheba kuko bagiye kubaka hataragera n'abandi bakaba baratwaye inda batifuza.
Emmanuel Ngendabanka muhanuzi ajejwe imibano w'abamatari w'abubanza avuga ko abana baheba ishure batari ibibazo mu kibano. Nk'akarorero yemeza ko abenshi baca baja mu muyayura mutwe abandi mu busuma.
Hano mu ntari wacu umurindo wo kwibaruka atari muto ugasanga rero nk'umuvyi afise abana 4 5 aciye ahitamo guhe gukurayo 3 canke 2 kugira abandi ko bubandanya biga. Iyindi mvo yo gutwara inda zishushu ni hamwe rero cyo cadusanga batangura gufata ibiyayura mutwe hakajamwo ubusuma n'ibindi bitari bike. Kuzana abagore canke kuja ku bagabo nta rundi rukiza bakibona. Ivyo navyo murazi yuko mu Burundi tugiri ku bica bizana igwirana ridasanzwe ry'abantu iyo batagiraho barima bigaca biheza bikazana injyane mu miryango.
Umuyobozi w'indani bubanza yizeye urukiza ku mugambi uri kurategurwa wo kugaburira abana ku mashure.
Hariho umugambi uri kurageragezwa mu ntara ya bubanza uri kaburi kurakogwa ku mashuri 28 mu makomine 3. Uko twari tumenyereye muri ayo makomine niho hava ibitigiri by'abana baheba ku bwinshi. Ariko kubera uwo mugambi uri kurageragezwa wo kugurira injya aho nyene bakaca bazigaburira abana uri kurakogwa ku mashuri 28 byaciye bigaragara ko kuri ayo mashuri atabana bahebye ahubwo n'abari barahebye baciye garuka kandi ku ishuri kubera yuko babonye ko hariho imfungurwa ziri kuri ayo mashuri bazofungura gushika mbere no mu kwezi kwa kane.
Umuyobozi bw'intara naho barafashe ingingo zitari nke zituma n'abanyeshuri bahevye cyane cyane ababiterwa n'indazitifujwe basubira ku ishuri.
Twarashizeho imigwi izirakurikirana kugira ngo tumenye abateye inda abanyeshuri maze bamenyekanye tugaheza tukamenya se wiwe nyina wiwe n'ivyo bakora maze umuntu yateye inda umunyeshuri agafatwa tukamushengeza mu butungane kugira neje canke yeje ntasubiye. Ariho kandi ingingo nziza yafashwe yo gusubiza ku ishure uba yatwaye inda mu gihe yavyaye. Twarashizeho n'ingingo yuko umuyobozi abonye umwana atakiza ku ishure yatumye ko umuvyeyi akabona aragambaraye araheza wenyene akoranye na komite shingwa shure agaja kurondera n'umukuru w'umutumba bakaja kurondera uwo mwana yari bakamubaza icatumye ahebe ishure.
Intara ya Bubanza mu mwaka uheze hahevye amashure abanyeshure barenga 18,000 nk'uko ubuyobozi bw'indero mu ntara buvyerekana. Ibitigiri bitangwa n'ubushikanganje bujejwe indero n'inyigisho navyo vyerekana ko mu mwaka uheze abanyeshure bangana 200,000 baheze ishure mu gihugu cose. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Inyuma yuko banki y'abanyagihugu mu gihugu cy'u Rwanda yihuje na banki ya KCB Rwanda, bamwe mu banyagihugu barinubira service y'izo banki nshasha ibindi na mgenzi wacu Gloria Twishime.
Intandaro y'iki kibazo yatangiye tariki ya mbere z'ukwa kane mu mwaka ushize wa 2022 ubwo banki ya KCB Bank Rwanda Limited yaguraga banki y'abaturage kabene yabaye umunyamigabane mukuru. Byahise biba banki imwe yitwa BPR Bank Rwanda Public Limited Company. Serivisi zatangwaga muri ayo mabanki yombi zakomeje gutangwa nk'uko bisanzwe. Gusa kuri ubu hashize ukwezi abaturage bakoresha serivisi za banki y'abaturage hirya no hino mu gihugu batabasha kubitsa cyangwa kubikuza amafaranga yabo nk'imwe muri serivisi z'ibanze zikenerwa muri banki iyo ariyo yose. Ibi bigaragazwa na bamwe mu baturage twasanze kuri banki y'abaturage ishami rya Rubavu batonze umurongo muremure bamaze umwanya munini, na bamwe bicariye hanze basabwe gutegereza ngo serivisi zo kubikuza no kubitsa zikunde. Twasanze kandi hamwe mu habikurizwa amafaranga hazwi nka guichet mu rurimi rw'Igifaransa hatari gukoreshwa. Aba ni bamwe ishuri ry'Amerika ryaganirije baravuga ingaruka izi serivisi mbi za banki bakoresha ziri kubagiraho.
Biragaragara ko bitarajya ku murongo neza kuko byishe gahunda n'ubanga amafaranga mba njyanye yanange harabandi bantu mba ngomba kuyaha. Abahinzi batuzaniye umusaruro wumva ko iyo bibaye ngombwa ko dukererwa nabo tuba turi kubicira gahunda ko dusanga bategereje barangije. Urumva rero yigenda gakeya kandi hari hashize kuva ku itariki 20-26 ndumva hari amaze iminsi badakora. Urumva hari n'abantu benshi bashaka serivisi byafashe umwanya munini.
Ninjye ku kazi none ubu ngubu ndashaka kujya ngo mbabwire ko nzanakererewe nabo simbizi ko mbona amafaranga kuko niko nayo nyategeye mu itike nyine. Ubwo nyine no kubabwira ko nzaza ejo abatelefona abasobanurira nyine kuko nabasobanuriye nababwiye aho ndi ko nza kuza nakererewe abantu urumva ngo ntabwo bari bigishwa sana kubigisha aho nyine urabona ko
ibibazo.
Iki kibazo ntabwo giherereye ku ishami rya Rubavu twasanze aba baturage gusa, ahubwo no mu mujyi wa Kigali ku mashami atandukanye gikomeje kuba imbogamizi, nk'uko uyu muturage dusanze ku ishami rya Gakinjiro mu karere ka Gasabo abivuga.
Nk'ubu ngubu njyewe mu cyumweru cyashize hari sheke yavaga muri GT Bank, abanyishyuye bakoresha GT Bank, yagombaga kuvayo ajya kuri konti yanjye iri muri Populaire, na n'uyu munsi ntago ndayabona. Sinanasubirayo kandi ngo mbwire kampani yanyishyuye ati nimuhindure konti muyashyire kuri iyi, ntibyashoboka. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ni ikibazo gikomeye, barebe niba bishoboka cyangwa se niba nabo bashobora gufunga imiryango bafunge, ariko iyi serivisi yabo rwose ntago itunogeye, nta kuntu umuntu yamara na sheke ibyumweru bibiri itararutirwa.
Iki kibazo gikomeje kuba ingora abahizi mu duce dutandukanye tw'igihugu cy'u Rwanda. Uyu nawe n'Uwimana utuye mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda.
Nagezemo gutonda umurongo ugenda gake kwa kundi serivisi zabo ziri kugenda gake, bakubwira ko ari network ziri kugenda gake, uhagarara ku murongo ukajya ubona n'umuntu uri muri gishe nawe yifashe ku matama byamuyobeye. Ni ugutegereza nyine nk'utegereza Mesiya, dore ko batubwiye ko ari buzatinda. Biri gutinda cyane, biri kugenda gake. Urumva niba ujyanye amafaranga yawe uyabikije ariko wajya kuyasaba ntuyabone, ni ibintu bibi cyane, birababaza nawe kandi byakubabaza. Urumva niba ushyize amafaranga wajya kuyasaba ntibayaguhe, ubutaha nawe wajyanayo.
Abaturage bakoresha serivisi za banki y'abaturage mu Rwanda bakomeje gusaba ko hakorwa amavugururwa ku mitangire ya serivisi kugira ngo imirimo bakora ikomeze ibanogere.
Yego, nicyo twakwifuza byo haramutse habonetse uburyo bikosoka nk'uko bikajya ku murongo nk'uko byari bisanzwe byarushaho kuba byiza.
Mu by'ukuri ntabwo tuzi ikibazo Populaire ifite no kugira ngo ubone amafaranga ubu ngubu ntibishoboka, kereka uje kubikuza kuri gishe, ariko transfer iturutse mu yindi banki iza kuri konti yawe iri muri Populaire ntabwo bikunda. Sisteme yanze, sisteme ntirakunda. Nk'ubu amafaranga umuntu yakaba yarayafashe, yarayacuruje, yaranebarinukemura ibibazo, yarabikemuye, ariko kugeza ubu ntituzi ngo bizakemuka ryari. Badufashe batubwire ngo wenda mu cyumweru kimwe cyangwa mu minsi itatu, ariko nabyo biduteje igihombo. Mudufashe mudukorere ubuvugizi.
Twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'iyi banki ngo bugire icyo buvuga ku kibazo cy'aba baturage ntibyadukundira. Gusa itangazo Banki Nkuru y'u Rwanda yashyize hanze kuri uyu wa gatatu ivuga ko serivisi za banki y'abaturage zadindijwe n'uko habaye ivugururwa ry'ikoranabuhanga isanzwe ikoresha ryo guhuza banki ebyiri arizo KCB na banki y'abaturage. Banki Nkuru y'u Rwanda ikomeza imenyesha abaturarwanda by'umwihariko abakoresha banki y'abaturage kwikurikiranira hafi iri vugururwa n'ibibazo byatewe naryo, ikizeza umutekano ababitsa amafaranga muri iyi banki. Banki y'abaturage yashinzwe mu gihumbi kimwe 1925, imaze imyaka irenga 45 yose ikora, kandi ni nayo banki igera mu bice byinshi by'igihugu. Mu mpera za Kamena 2020 yari ifite imari shingiro irengaho gato miliyari 46 z'amafaranga y'u Rwanda. Tuyishime Gloria, ijwi rya Amerika, i Rubavu.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Twandanirize ku gakino Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Akino harakonja we.
Imfula nayo, misi kunu antena barabara. Nikumusha madama, sima nakuachia pia. Niendele mbele yao.
Tubanda anye, nitu kwa shika kumasanga nzira haji mbele. Uchukati bubafu hanyu musige kui kambi imhonzi.
Nini? Na wako maki mubali batu ba refijie ba arisangu.
Ariko zuko nanyi nabona guru munyamu humoro kazi madara. Usa naba gorebi watu neza neza pe.
Rega nubundi tulibabu.
Kama jani siku kuiwa ata defindezi. Ni ingelijua kama na huko mubale batu eh. Sini kwa chata wenge mutaksi yao.
Jenza kuite sekandi. Jeni vila kaku ichinu shibushishi kazaru kwa wakubane la wachiri haba taksi yao. None ni humo kwa ya wa mjendu ireo.
Iko saa uyu haba batu eh.
Nukuri jesi shagu teligora. Nishikana haji mbelei kambi. Hakuja tuwazi kuganye.
Hivi lakini kuna nikamata. Wewe uko etranger huku. Unawaso takia nipatia maordre zako asi nibebe huku sije nibebe huku mutaksi yangu proper.
Hako sije nibichi mu kajirima.
Tukishafika kurompwe unashuka unaenda na migulu.
Muri mvu imaza kukicho koko. Irizo.
Kani fisi mizinga.
Ndebira nayo ino bika.
Kandi warwa binyemereye.
Hapana madam.
Basi ndakongere na mahere.
Sina besoin franga.
Nibichira?
Mimi nakwambia hivi mimi nikishasema hapana ni hapana. Lakini watu wanafunga kichwa sana. Wanapendaka kubanafika wende wana kontrole vitu yote huku kwetu bugo. Mia utanipata
Haruko seko kushwa fe mbio vini mvuga nibichi.
Messie, sike nye mikoshi na barele angukia bugo. Nisike nye awa mare gea wa kuyawa natoka rusangi banakuye huku kwetu bugo.
Awa nebugese kute kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
ngiye kone ndamu. Aba tu ya rusange ya wana kwa aba vivu na kuambili. Ana nikamata sana ni kwanza. Sama mutumishu wake yao.
Hali kwa sumu na zaniva angula mwini bizinesi koko.
Nune
si mada ura bijenza kote koko. Wana koko.
Mungu wangu afana kumbuta kisya mkifanye hivi. Na kuomba
si. Shofi habayi.
Sijuwe nilikuwa na waseme ni istansi metanki na yala.
Shofi, umosu turuse hehe. Turahiye we, mata, sokar. Mata kata tuhira umoku.
Kolarela.
Mwa kupe.
Mungu wangu. Na kuna ataba simi kanisa pa karibu mwai masana. Isi za kama upata.
Mushinga nula kuzichani kuona wafachite kukura mzigo ya.
Yewewewe mwana na kibazo
bada. Narizu bila hezi.
Ahogari kango tukwaze mwajiza wangu kuhambi ya nyu.
Washaka tugendu kunyene muri nubura.
Hariko sawanu wana kwa bugeja mada. Ugoni hama guru nyini. Handa nimba hiri kwa tukwa wana kwa nili tagisirizo. Hariko humo na fitenu mutaka kwa nguherechezi.
Meshi, unatani ya chapa mie peke?
No, nibila jangu bujende kote.
Nisaidie vrema tusukume kwa fatirangu ingi kwa pale pembe nisaidie papa.
Ariko ubwo ntibanyibeshaho kumva ko noneho hari ngiye wagira igikoresho cyawe wa mukobwa we. Cyangwa uratekereza ko niba giye ibyo warumaze gukora no mubyeyi. Umva irwarize nawe iyo modoka yawe irariko. Ariko se ko taza bada. Cyangwa nta gushaka ko ngoherekeze.
Mushingana?
Eh?
Garuka nkubwire. Numvumenga ntitwogenda ubunyene.
Kubera iki se?
Urumva, reka mpamagara abagenzi banje bo mu ikambi harimo mu mekanisi bazi bafasha uyu mushoferi.
Ariko uzuko no mushoferi yavuze ngo murabatese nkanjye ngarimo kubeshya. Ukuntu yagusuzuguye akakugaragura akaguhinda ubuze. Akakwera ku rwanga afite abanyarusangi mwese. None nawe ngo ugiye kumufasha?
Ibyo uvuga ndabyumva. Kandi no kubabara naje nababaye kuko ntiyafasha.
None se warise tukamuyisoma nyine?
Nta narimo nzo kwitura nabi yindi.
Ariko sunyumvire mu kagira imana.
None wibaze yuko kubera atari mu nyarusangi, noce ndamurekera mu ngorane nki kana kene ubufasha.
Oh, madame, kama uko malaika, kama uko nini ojisi?
Mbara.
Minasikia, minakosa ta maneno kukushukuru. Mina regrete vrema bie nilifanya. Kulisana mama usana.
Mvende mebjire gosu. Mukanyu wafuga wanguche. Mwa wafuga wakaba nyaru sanji baje na hanga habaje kwa teribi baso. Nune ndore ni baba kutaba irisho. Nanyama tukusunika.
Chari kigani ilo kombo taksi. Igi kino muteguri kwa na la benevolence ya Grand Lac.
Kombo taxi, ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba.
Kwenye radio, Voix d'Amérique.
Kano nga duje du soze la makuru ni vigane otuwa tuwa fiti ya mlika no kanya kuri mikro. Mwalikume na joe diane ni nahazwe kuzina gya wagenzi banje. Ndabi kebano ndabi furuza kuwanda nyamura ni kwa mzio mri mwuzio se na huta.
It's the MP Record. Dr. Mash Production.
Holy Seven, your spot. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe, yelewe.
Vipindi vya furaha, manu moja na upendo. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo.
Dusangiri jambo ya huje benshi. Muri sanga ya kose byinshi. Agasaro kaburaga kabonekeye benshi.
Aha, kabonekeye benshi. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Amerikana iwanyu mu ntara. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Amerikana iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika.
Sauti ya wanyonge.
Tusikilize sauti ya Amerika.
Sauti ya waraia.
Yelewe, yelewe.
Vipindi vya furaha, manu moja na upendo. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo.
Dr. Mash Production.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageze ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:15 no kuwa kane saa 12:30 ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabaranditse.
Radio Ijwija Amerika yabaye isubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Yaratanze jambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tugona. Turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu.
radio ijwi rya Amerika yo yabaye ikibizo cyacu.